mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miri wenchuti bakunze muteza amatwi iganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri sura gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Uko gata tusaa 12 kumugoroba ushika bukeye kuwa kane mu masaya saa 6 ari mfungiye ahantu mvundagara hasi anakwisima hatazi gukubungwa hariyo ibintu bijyana by'ibikoko by'ubwoko bwose.
Numenyesha makuru antediteste niragira korera radio abadagi de Trevera inyuma y'ukurekugwa nyuma y'indwi yaramaze afatiwe muri Uvira muri Congo. Iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango zano makuru. Nongere ngire mwiriwe umenyesha makuru antediteste niragira korera radio abadagi de Trevera ri de games ya kuva kuri no wa kabiri kumuhingamo ni nyuma yo gufatirwa ibuvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mu ndwi heze. Antediteste yabwiye amenyesha makuru bagenzi biwe ko yarapfungiwe ahantu habi nkuko muvyumva muri no nkuru ya Eloge wirikaneza umunyamakuru wacu ibujumbura.
Nuko yigenda mere neza ndashima ko nsubiye kubona Burundi agabukanje kamavukiro ndaneza ryo kandi ko ngiye gusubira kubona umujyango.
Ono umenyesha makuru antedetete niragira yavuga ko yiyumva nyuma y'iminsi 6 yaramaze atidegenza inyuma yo gutabwa muri yompe ni perereza rya Congo ku munsi wa gatatu w'indwi uheze. Umenyesha makuru akora igisata cy'igifaransa cya docebele y'abadagi mu Burundi yabonetse arushe mu maso asa n'uwataye ibiro ku bari bamumenyereye. Yatubwiye icyo umucoko wavuye ko
nuko cyari kazi kamwe cyane gose ukuri bada kuva mfashwe kuva ku gatatu saa 12 kumugoroba ushika bukeye kuwa kane mu masaya saa 6 ari mfungiye ahantu mvundagara hasi anakwisima hatazi gukubungwa hariyo ibintu bijyana by'ibikoko by'ubwoko bwose hariho ibinyegeri hari ibihere hariyo ninda n'unganda gwaenda mu mpunzi niko ndabahenda sibanga vraiment ivyo bintu zose zaraye birangya bisubira kandi birangya nuko umuntu vyari bigoye cyane gose kwa dufika kantu nyine kakadobo umuntu yikora ko yagombye ku yo kwitabara niko ari bampaye niko nyakadobo nakoresha igezo byose.
Urwego sense rucunga ngene ibinyamakuru bikora mu Burundi rwashimiye abantu bose bafashije kugira ngo bamenyeshe amakuru arekurwe. Emedi Vine niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa sense yari yishikiye mu biro by'iperereza aho niragira yashikiye kuvejo kumuhinga.
Twashaka gukenguruka ku rwego rwa sense kubona igipolisi cy'u Burundi gishoboye kudushikiriza umushonariste niragira antiditeste yahora amazi misa afatiwe muri Congo. Turashimiye Imana cyane gose ko yamuzigamye kandi turashimiye n'igipolisi ko cashoboye gukora citanze cyane gose byashobore kuba uno munsi turi kumwe ngaha mu Burundi. Tukaba dushimiye rero umuntu wese yagize uruhara. Turashimiye polisi, turashimiye n'abandi bose mujyanga bashoboye kuba nga n'abatanze amakuru y'ihumure. Tukaba tubashimiye kandi tukaba tumushimiye nawe nyirubwiwe yuko yashoboye kwiyemerera amakosa.
Amwe muri aya makosa tuyabwirwa n'ubashirwa ko ariko akemeza ko mu gufatwa hajaniranijwe.
Ubwa mbere mu kuva ngaha birasaba kunca ku mupaka uzwi n'amategeko ibyo narabikoze none simana document ifasha n'est passeport niyo nakoze mu kujabuka. Hanyuma byasaba kandi ko mbafise ikintu twita ordre de mise mu gifaransa naho umukoresha wanje icyo rero narasemeye ko ariko sa nakoze nari bagiye kugisaba ibyo niko byambe nakoze. Hanyuma ikindi nacyo hari ikindi kintu bita mu gifaransa accreditation icyo nacyo nagihabwa n'ubutegetsi bwa Congo nacyo ngo kironka ariho uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko uca nka ambasade ya Congo mu Burundi ndi bakakiguha cyane naho kwagenda muri Congo ku butaka bwa Congo ukagisaba uciye ahantu bita muri agence nationale de renseignement aha mu buvira kuvuga ko niho nangiye gukorera. Umwanya nako ndagerageza kurondera iyo ntuze iyo accreditation yajya muri Congo n'umwe naciyifatwa narayironka kugira ngo ipyamete gukora akazi kanje.
Ibyashikiye umenyesha makuru niragira umufato niyo kwizigirwa bona ko bikwiye kubera icigwa abandi banyamwuga.
Twabiyaze kandi yavyemeye ko ryabaye ikosa yadusiguriye impamvu vyabaye anavuga ko ari n'icigwa yaronse ko bitari buzosubira na rimwe kumushikako kandi twatuboneyeho n'akaryo ko gutera akamasho na ise bose iyo bagiye gukorera bundi butaka ko bokwibuka gusaba izo mpusha. Icyo kirashobora gufasha mu gihe cyose ho bahabaye umuntu ashikiwe n'ingorane araronka watabaza kare mu maguru mashya.
Ante diteste ni lagira yari yafashwa giye gukora inkuru ku buzima bw'impunzi z'abarundi zimwe ikambi fata kibanza yahitwa Kavimvira mu karere ka Uvira muri Kivu ya Majepfo mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Amashirahamwe ahanira ubwigenge bw'amenyesha makuru harimo SF ry'amenyesha makuru batagira imbibe ni radio akorera Deutsche Welle bari bagumye basaba ko yorekurwa. Kaya Kan Sriba atwara igisata cya Afrika muri SF yabwijwe rya Amerika muri make kwari umunezero kubona umumenyesha makuru ni lagira yarekuwe imbere kongera ko kwiryo shyirahamwe girukije Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge uri kaneza kuri iryo donido. Tukiri mu Burundi, leta y'u Burundi yarungitse kuri no wa kabiri intumwa zayo mu ntara z'uburaruko z'igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kugwanya ubucuruzi bwa magendu na cane cane inyuruzwa ry'ikawa mu ntara ya Kirundo. Hari icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka kimwe mu vyo abanyakirundo bamutumye harimo gusubiza mu minwe ya leta igisata cikawa Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Intara za Kirundo, Kayanza na Muyinga nizo zagendewe n'intumwa za leta kuri uwa kabiri. Izo ngendo ziri mu rukurikirane rwo kugendera intara zose ziri ku mipaka mu ntumbero yo kugwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko n'ibiturire. Mu ntara ya Kirundo hari icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Nkurunziza Joki Chantare. Uwo mufasoni yabonanye n'inzego zitandukanye muri komine ya Busoni ku mutumba wa Marembo mu bijyanye no gutuza ubucuruzi bwa magendu. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka yashimikiye cyane ku ikawa. Yabanje gusigura igituma ikawa ishinzwe ibyisho kurusha
ikawa twifite igitego kimwe cyo yakiwe muri gusa twara marundi tugiye kugura imiti twara marundi tugiye kugura imiti twara marundi tugiye kugura cyangwa matuwa kisha muri ko twara amafaranga yakiwe none mu gihe ya kawa zoyuzije rumwe tuzajya tubona mu kirumbire ko kugira ngo
uwabikora aturire akwita katiba mengi. Merikero na Mwahomba w'intara ya Kirundo ati turi ku kivi.
Ibi twatumaze gufata n'abashoyi kwa mu Rwanda hafi biro 130 muri komine ya Ntega. Twarafashe kandi n'abari kubashora ubutare. Twamaze gufata mu iki gice giheze cy'umwaka ibiro birenga 180. Mwarumise n'ikamyo yafatiwe mu damu y'inga bakanuganuganwa yuko iba yitwa umwimbu w'igiharage yavuye muri komine Bugabira.
Gerard Ngabonziza umukenguzi amateka yatowe mu ntara ya Kirundo nawe ati abarundi badakunda igihugu birabagora kwihanganira igiciro ikawa igugwa ko mu gihugu cy'u Rwanda.
Twebwe ikawa zeze ngo bakamaye izine aho hakurya mu Rwanda nta gitina kimwe cy'ikawa uri kuragendurayo usongona batukije ngo bakamaye izine baca bashyira ku mafaranga menshi kubavuga bati amafaranga y'u Rwanda afite agaciro usumba y'iwacu ariko udakunda igihugu udakodiki huko byukuri abantu mu mutima mutima watakaye usanga cyangwa ati reka njye kurota njya amafaranga niyo menshi icyo nicyo kintu cyinshi tubona twebwe kitubangamiye kuko ku kigwanyo turagerageza.
Musitani wa komine ya Kirundo Misago Sani abona ko byo babyiza igisata cy'ikawa gisubiye mu minwe ya leta.
Muribuka ko igihe bavuga yuko kitaba cy'ikawa kijya mu minwe y'abikora ibyabo ariho cyatangiye gusubira inyuma bamwe mbere bari basanzwe bagikoreramo nk'amasogestar barasubira inyuma kubera bagura ikawa nk'uko bagura ibiharage uko umwe wese abyumva agatanga igiciro uko acumva gutyo ikawa rero itangura gutaka novera kandi kari gahari bamwe barazirandura. Leta rero yihagaze ko ntisubize gushyira mu nkwe y'abikora ibyabo ikawa izosubira nk'agaciro.
Ubushora ikawa mu makungu bidaciye mu mategeko asa n'uwiyambuye akabira niko icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Nkurunziza Joki Chantare abibona akavuga ko urugamba rwo kugwanya ubunyonyezi bw'ikawa rwatanguye kandi rutagisubira inyuma.
Nanjye mvuga ati turashaka kubutanga turi mu muryango ngira mwarumvise nka musantere wo muri komine Musika Ingozi ariko yarapfuye kandi ntiyari wenyine nicyo gituma rero imbwe muravuganye umurareganye
n'abandi bari mu nyuma niho mvuga ati ubunye ikamanye ihoti ko turakora buje cyaratanguye kiyo kirakogwa
muri yo nama harabajejwe intwaro ku gwego go hasi abajejwe umutekano mu gipolisi no mu gisirikare gushika ku nzego zo hasi hamwe n'abadandaza naho ikiganiro cyugururiwe bose abari muri iyo migwi ndetse hari niyavuzwe mu bijyanye n'igiturire ntaco bashikirije mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika. Turabandanya n'amakuru tubafitiye kuri uno mwanya. Kuri uno wa kabiri abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko batanguye kwiga amafaranga umuryango uzokoresha mu mwaka uza. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera Arusha ariko arakurikirana ino nkuru. Mwiriwe Claver.
Niro neza byane nini nazo
ico gikogwa kigeze
ico gikogwa neza na neza aho kigeze inama ashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bariko baraca hirya no hino ico kibazo cy'amafaranga leta nako umuryango wa Afrika y'ubuseruko byokoresha ku mwaka uza ntibaravuga neza ingenangana ariko baravuga yuko harimo bimwe bimwe bashobora kongera ko cyangwa naho ibyo bashobora gukura mu bizanye n'ingene amafaranga yatanzwe ariko ico bagarutse ko cyane cyane n'ingene ayo mafaranga akoreshwa neza na neza kwatatamwe mu bunyonyezi n'ibindi.
Claver, ibihugu byose byo byarahejeje gutanga intererano yavyo y'uyu mwaka narijya umwaka wabo uzohera mu kwezi kwa gatandatu.
Haba namba nta gihugu na kimwe cyakwije amafaranga yose yategerezwa gutangwa. Ubuganda nibwo bwatanze menshi, bwatanze ibice bigera kuri 91%. Hakurikira igihugu cya Kenya cyatanze 52%, Tanzania iza ku mwa mu gice cya gatatu kubu yatanze ibice bigera ku 33%, u Rwanda rwatanze ibice 48%, ariko Burundi nta ni 11 bwatanze murano amafaranga uno muryango wa Afrika buteruko uri kuratanga uri kurakoresha nako Burundi rakaba ari gufise ibirarane binini.
Ni igikorwa kiriko kiraba mu gihe hasanzwe hari ikibazo cy'ubunyonyezi ku rwego rwo hejuru kivugwa muri urwo rwego. Hari byo byavuzwe muri ico gikorwa
cyo bagitsimikiye ko cyane mbere ha abashinga amateka bakaba basabye ubutwari na mashinga amateka ya Afrika y'ubuseruko yuko yosaba byihuta inama shiranganje ya kano karere hamwe n'abakuru b'ihugu kugira ngo babanze bakure mu nzira ico kibazo kuko bavuze ko amana no muri ayo mafaranga make yatanzwe hagiye mu bunyonyezi ngo yarayakoreshejwe ibyo atategerezwa gukoreshwa ngo hari nayagiye mu buryo butaboneka ngo hari mbere nayo atagara gara neza yari muri ayo make yatanzwe bakaba basabye ko huboneka icyo bise gukingira impanuka yoshikira amafaranga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ukoresha. Bakaba bavuze ko mbere bitazonoroha kugira ngo batore ano mafaranga byo gukoreshwa ku mwaka uza mu gihe batarabona raporo yerekana neza kimwe ku kindi ingene amafaranga y'uno mwaka ariko arakoreshwa.
Urakoze gose Pierre Claver niyo nkuru. Uraza kugaruka utubwire byinshi makuru yacu ari imbere kuri ico gikogwa uri kurakurikirana umva inama ashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye kwiga amafaranga umuryango uzokoresha mu mwaka uza.
Murakoze namwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, kano kanya ni ka kanya k'abakunzi b'ikiganiro muri isanga. Murabimenyereye ko misi yose ya kabiri nkano mango turasubiramo igice cy'ikiganiro muri isanga muba mwakurikiranye igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Uno munsi mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yari yaramutse yagihariye urwaruka aho bene n'abatumire biwe barabiye hamwe uburyo rwaruka guhabwa inguvu biciye mu buhinga bwa none ni mu gihe kino gisagara cha Washington kiriko citegurira kuzoberamo mu kwezi kw'indwi higanwa rifatiye ku marobo ni mashini zishobora gukora imwe mu mirimo isanzwe ikogwa n'umuntu zakozwe no rwaruka mugenzi wacu eje ni mukankusi rero yatanguye abaza Canisius Bindaba arongo ishira hamwe Glisse rikorera ibujumbura mu Burundi ryatumiwe ahavuye uyo mugambi wo gukora marobo twongere tubatega matwi
icyo gitekerezo cyaje imbere yuko tukifika ko dusanzwe dukorera mu ishira hamwe Yuko Great Initiative for Communities Empowerment isanzwe yigisha abana ibijyanye na bya informatique kandi tugafasha n'amashuri kuronka za ordinateur ku buryo bubayabaye abana bakaza bakiga kandi n'amashuri akazibona tukongera tugakora ibijyanye no guhindura ibintu byamaze kononikara ibikoresho bya mudasobwa cyangwa ordinateur byamaze kononikara tukabihindura kubuje bishobora kutonona ikirere cyangwa abantu bari ariko barakorera amwe ni kongera tugakora amaformasiyo ku bana tukabigisha ukuntu bashobora kurondera ubuzima bakubaka amashyirahamwe yabo bagashobora kuronka ubuzima no kubuhereza abandi icyo kiyumviro cyagiye kuza kugira ngo tubuhereze abana kubijyanye no kubaka ibyo twakwita ibikoresho bifasha mu bikorwa bimwe bimwe mu buzima bwa misi yose haba mu buganga haba muri mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere cyane n'ibindi aribyo bita robotike mu rurimi rw'ikinyamazuru nk'uko tubyita mu gifaransa cyangwa mu cyongereza
none abana muhitamo muvuze ko n'ubundi mukorera muri iryo shyirahamwe abana muhimo bahitamo gute kugira ngo bakore utwo tumashini
hari abana bamwe basanzwe bagira imyimenyerezo ndanyine mwarimu shyirahamwe ryacu bakaza kwiga abo rero harimo abo twahisemo bashobora turabasaba kuyandikisha ku buryo bashobora gukora utwo tumashini twitwa marobo hama bamwe bariyandikishije abandi ntibabyumva ariko abo nyine turi kumwe nibo bashoboye kuramiriza ku buryo bashobora kuvuga ati iki kintu ko ari gishyashya reka twumviye gitera kiza hanyuma tugikurikirane niyo mpamvu bashoboye kuronka ayo mahirwe yo kujya muri iyo kipe nk'uko mwabivuze izo yaronse uburenganzira bwo kujya mu mahiganwa muri Amerika muri uko kwezi kundi kuza
mukenera ibikoresho rero mwarimu tubwiye nko gukora imashini zifite ibibazo mukenera ibikoresho byo gukora izo za robo ibikoresho mubivana ahagana hehe
ibikoresho dukoresha mu gukora izo za robo birava kuba ntidusanzwe dusikaniye ubucuti bo hanze muri za Amerika bakadufasha kubironka byo tubishika nino tugafasha abana kubibigisha kugira nabo muri kazoze bashobore kubyigisha abandi kuko ubumenyi muri azi n'uruhererekane ku isi yose nzima yuko
utwo tumashini uravuga ko dushobora kuba twakoreshwa no mu bitaro n'ahandi mu mirimo ya buri munsi murateganya kuzazishyira ku isoko aha ndavuga kuzagurisha nyine utwo tumashini mugakora twinshi cyangwa se murateganya kugira ngo mufashe abana kongera ubumenyi bwabo mu cyiciro bagezemo
ego ibyo ubu turacyari mu ntango iki kintu cyatanguye mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2016 niho twamenye ayo makuru turasaba abo bantu bari muri Amerika basanzwe badufashamwo ko twokwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryubaka ibya robotiki cyangwa amarobo baratwemerera bamaze kutwemerera nuvuga ko bikiri bishyashya kuko robo ya mbere tumaze kubaka twayihereye mu kwa gatatu tuyigeza muri uku kwa kane umva dufashe igihe kirekire mugabo bo babimenyereye bashobora kuzibaka umwanya mutoya nagira ngo rero muri kazoza turashobora no kubaka izindi koko zishobora gufasha mu bikorwa bya minsi yose tukazishyira ku isoko kuko tubandanye dukora ubushakashatsi tukagira tukarondera ukungene bizaba gukora izindi bizaba zifite ibikorwa bifite umumaro ukomeye cyane ku rwego rw'ubuzima bwa minsi yose
muri uko kwezi kwa karindwi rero nk'uko murimo kubivuga muzaza inaha i Washington kumurika akamashini mwakoze muri iryo rushanwa rizahuza ibihugu 160 byo ku isi kwitegura mu bigezeye
kwitegura nk'uko nari babwiye twatanguye imyitwaro mu bijyanye no kumvisha abana uko ibyo bintu byinjiramwo n'umumaro wabyo mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2017 ariko imyiteguro nyaranye no kubaka icyo gikoresho cya robo twayitanguye mu kwezi kwa gatatu niho twaronka ibikoresho bivuye muri Amerika amwe abana abashije kugumana natwe hanyuma tuyubaka tubanza kubaka iya mbere ariko yari ibintu atatu yokora urazye urukino tuzaba tugiyemo ruzaduhuza n'ibyo bihugu na 62 ngaho bizoza biri Washington tubona nta mumaro yo tumaze tubona kwisambura ibihinzira hamwe n'abana turubaka iyindi nshyashya ishobora gukora igikorwa dushaka ko yokora muri ayo mahiganwa azobera Washington kuri kino gihe tuvuga n'imyitozo aho tuyigezeye twaramaze kubaka iyo robo irakora ariko gishaka n'ubundi kubandanya gishyira ko ibindi bikoresho bya cyangwa ibindi bihinda byayo byo gifasha gukora ibindi bintu bikomakomeye bihuye n'urukino tuzaba tugiye.
None Bwana Bindaba, ubwo muri iyo mashini muvuga ngo mwashyizemo ibintu murongera murayivugurura mwahereye kuwe mwari mwakoze, hanyuma icyo izakora ni iki niba atari ibanga?
Iyo nta banga ririmo, ikigo nyamukuru gishingiye kuri iyo kompetisiyo cyangwa ayo mahiganwa tuzaba tugiye mu Washington ni uko ku isi nzima uno munsi hari ikibazo cy'amazi ku isi, hari mu mpande nyinshi z'isi abantu baragwanira amazi, hari ahagenda arakama bivanye n'ihindagurika ry'ikirere ku isi. Robo twakoze niyo ishobora kudufasha mu bijyanye no mu byiyumviro kugira ngo ishobore gufasha abana no kwiyumvira ko bashobora gusukura amazi aho baherereye. Robo ikamanuka mu mazi igatoramo amazi acyafurika ikajyana muri za laboratwari zizwi kumwe na zita mu kirimi cy'ikinyamazuru, hanyuma abahinga bagaheza bakayahingura akaba meza, ikongera igafata amazi meza ikajyana ahantu ushobora kuyabika kugira ngo abanyagihugu bashobore kuyakoresha ari meza bitabavunye cyane. Icyo ni cyo kintu tuzaba tugiyemo, cyane cyane kugira abana babimenye yuko ku isi bashobora gutera ikibazo cy'amazi meza cyangwa cy'amazi mabi tuzi ko nazita mu kuyagira meza biciye mu buhinga bwa tekinoloji nyine nk'uko namaze kuyasigira
hejuru. Kizaba ari igikorwa cyiza cyane kubera ko ikibazo cy'amazi ni ikibazo gikomeje kuvugwa cyane mu bice bimwe by'u Burundi. None nagira ngo noneho tuvugane n'umwe mu bana, umwe mu bana muzazana inaha ngaha
kumwe ngaha ari hasi harashobora kwishyura ku bibazo ku bimwe bintu saba umukiza
Kevin, uranyumva?
Alo,
ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego.
Ngushimiye rero aka kanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa cyanyu iri shyirahamwe murimo. Umukuru wanyu Bwana Bindaba Canisius yaramaze kutubwira ko bitangira hari abana bagiyemo abandi bamwe bakavamo, wowe n'iki cyatumye ubyitabira ukagumamo kugeza no kuri uno munota aho ufite n'amahirwe yo kuza inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurushanwa n'abandi, n'iki cyatumye ugumamo?
Icyatumye ngumamo ni kubera nabonye ko ari ibintu bishobora kungira akamaro muri kazoza, biragira akamaro abandi, ndabyitaho, ndabikunda gushika n'ubu.
Wabikunze kubera ko wari usanzwe ukora biriya bya informatique cyangwa bakubwiye bati ngwino wegera abandi, wahise wumva ari ikintu kikujemo mu mutwe nawe ukumva ugikunze?
Nagahise kinzamo nyine mu mutwe, kandi nibyo nyine ko narisanzwe n'ibyo bintu bya informatique, nabonye ko ari ubundi bumenyi naba ngiye kuronka.
Ufite imyaka ingahe mbese?
18.
18, ubwo uri umunyeshuri ukabana n'akanya ko gukora ibyo bya robotike?
Ndi umunyeshuri. Akanya nakabonanye.
Ntabwo se ababyeyi bavuga ko bishobora kukurangaza bigatuma utita ku masomo, ndagira ngo ube wagira nk'inama ababyeyi baba batarashyikiye yenda ko abana babo bajya muri iryo shyirahamwe ryanyu, nk'ababyeyi wababwira iki ukurikije wowe uburyo ukoresha igihe cyawe mu kwiga no kujya gukora uturimo two muri iryo shyirahamwe ryanyu, wababwira iki?
Ababyeyi bababwira yuko bitabuza abana kwiga kuko twebwe nyene turamenya umwanya tuviga bivanye n'ibibazo twatufite ku ishuri tukamenya nti ejo turafite ibibazo cya twiga hirya y'ejo urumva ntizishobora kutubuza na gatoni yuko twokwiga ariko abandi bavyeyi na baterakamo barumvika abana babo baronko ubumenyi kuko ibi ni ibintu bikamara mu buzima bw'umuntu
naho abana bo wababwira iki nk'abo babivuyemo cyangwa se abandi batigeze bashaka kubijyamo cyangwa abakigigimiranya bumva batari basobanukirwa bo wababwira iki
bona babwira nti nabo ndabahaye ikaze kuko ibi bimwe ni ibintu rero kuri byo byarangiye uhere ndibaza ko n'abandi kandi ndabyizeye n'abandi ko byobaryohera ntabwo byotubuza kwiga ahubwo byoturonsa ubundi bumenyi mu buzima.
Niko se Kevin, ubu uritegura kuza rero muri Amerika si kera neza ubundi mu kwezi kwa karindwi. Urumva umeze ute mu mutima wawe urumva nubwa mbere uzaba ugiye mu ndege?
Nubwa mbere.
Ubu rero urumva warabyakiriye ute, wumva umeze ute mu gihe utegereje kurira indege ukaza no kurushanwa n'abandi inahangaha?
Bwa mbere nabyakiriye neza kandi byarangiyohewe numva ndaryohewe kuza kurushanwa n'abandi bihiganwa nkabona abandi ibyo bashoboye gukora natwe tukabereka ibyo dushoboye gukora abana bavuye mu bihingwa bitandukanye tugashobora kwigishanya tukazana ubwo bumenyi twakuye hariya tukaza kubikoresha ino mu kwigisha abandi no kuba mu kubigishanya.
Nizere ko muzahigira byinshi hanyuma mukagenda mukasubira mukajya kwigisha abandi mu Burundi ndetse mukajya mwambuka n'imipaka mukagera n'ahandi batagize amahirwe yo kubikora.
Yego, abo tuzomenya byinshi nyine kuko tuzaba duhuye n'abaturusha ababitanguye kuva kera kera n'ibyo bya mbere n'umenya n'icyo tuzokurayo tuzokwigisha n'abandi n'ibindi bihugu bitashoboye kuronka amahirwe yo kubijyamo.
Ye ndagushimiye cyane.
Uruhagarara.
Naomi we! Reka mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwitwa mu bitanga. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da
uba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tubake ibintu byangare tubone byongera n'ibisinye
abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose, ibyuko uri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
niki kino muri kirukuri ku ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Nuko rero akaba ari nongaha tugomba dusozerera ibiganiro byacu vyuno mwanya bakoza nyamakuru batandukanye baduteguriye inkuru zitandukanye zimwe muri bozo twobibutsa no kumenyesha makuru ante diteste niragira akorera Radio Abadagi de Trevera yidegenzia kuva kuri no wa kabiri nyuma yo gufatirwa yuvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ndwi iheze. Ante diteste yabwiye amenyesha makuru bagenzi biwe ko yarafungiwe ahantu habi cane. Mwavyumvise kandi kuri no wa kabiri abashinga amateka mu muryango wa Afrika y'ubuseruko batanguye kwiga amafaranga umuryango uzokoresha mu mwaka uza naho biruko ibihugu vyose ntibiraheza gutanga intererano yavyo y'uyu mwaka ni mu gihe bitegekanijwe ko uzorangira mu kwezi kwa gatandatu kuza. Abakunzi buhinga bwa none mwa mushaka kumenya ivyamarobo no kuvuga ama mashini ashobora gukora imwe mu mirimo isanzwe ikogwa n'umuntu zakozwe n'ugwaruka mu Burundi mushobora gusubira kumviriza ikiganiro muri isanga muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com aho no musi mugenzi wacu je ni Mukankusi yari yaramutse yagihariye urwaruka aho abatumire bamubwiye imwe mu migambi bariko barakora bijanye nivyo vya marobo. Yakoze Fatuma Limasi Kalala yashikanye amajwi ahiwanyu abandi bakoze nimwe mwatwumviriza Diane nazo mari muri kumwe kuri mikro ndayifurize kuranirwa mubanye no muvyanyu mugire umugoro mwiza n'ijwi rya Amerika.